Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Ambasade zose ziri ngaha niko zirakora ukuri kwami icyabaza. Ibiri tukirukana abantu bariko barakora icyabaza. Nayo maproje yasaba ko yoja ku murimo wabazanye hako baguma bayirira mu kibazo cya Bujumbura.
Uwo ni Vice Perezida wa mbere w'Uburundi Gaston Sindimwo avuga ku bategetsi bahagarariye imiryango n'imishinga mpuzamahanga mu gihugu y'ibihugu byahagaritse imfashanyo ku Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye inzara yugarije intara eshatu zo mu burasirazuba bw'u Burundi kubera imvura yatwaye imirima y'abaturage, turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanya Imana Aloyse.
Waramutse Ejeninda Shimimana kandi aramutsa namwe mwese muduteze amatwi. Leta ya Somalia imenyesha ko igitigiri kinini cy'abasize ubuzima mu bwato bwibiye mu ibahari Mediterane buvuye muri Misiri bujya mu Burayi cyari kigizwe ahanini n'Abanyesomalia. Umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'amakungu Abdisalam Hadliye Omar yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta yiwe yamenye ibyabaye kandi ko Abanyesomalia ari bo benshi mu bapfuye. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yahojeje abanyagihugu biwe jo ku munsi wa mbere raporo zasohotse naho zimenyesha ko abanyesomalia bashika ijana bafiriye muri ico kiyaga ca Mediterane. Umwe mu barokotse yabwiye Ijwi rya Amerika kubwo bwato bwarimwo abantu bashika 510, abanyesomalia nibo bari benshi barenga 300. Iyo mpanuka yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane ariko yavuzwe ubwa mbere na Radio BBC y'Ubwongereza ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Inteko zidasanzwe za Leta Zunze za Amerika zifatanije n'abarwanyi b'abakirde bitwa Peshmerga barwanira mu buraruko bwa Iraq baragavye igitero cy'indege ya kajugujugu cyahitanye umukomanda w'abarwanyi ba Leta y'Islamu hamwe n'abamucungerera ubuzima babiri. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano babo barwanyi b'abakirde amenyesha ko Salman Ad Shaib Al Jaburi yiciwe mu modokari yahitwa Hamani Ali mu manuko bw'igisagara cya Mosul. Ayandi makuru avuga ko inteko mva makungu zirwanira muri Iraq zagavye ikindi gitero ku modoka yarimwo abarwanyi ba Leta ya Kisilamu buraruko bushira uburengero bwa Mosul. Gushika ubu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze za Amerika ntiburavuga kuri ivyo bitero. Umutegetsi mukuru mu bushikiranganji bw'ikigega ca Leta mu Bwongereza George Osborne amenyesha ko mu gihe Ubwongereza bwova mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya ryo barikosha rinini rikozwe cyane. Mu rwandiko rugizwe n'impapuro 200 uwo mutegetsi yasohoye ejo ku wa mbere yamenyesheje ko umuryango umwe wese mu banyagihugu b'Ubwongereza ushobora gutakaza amadolari ashika 600,000 buri mwaka gushika mu mwaka wa 2030 mu gihe Ubwongereza bwova mu muryango wa Burayi. Yiganiye ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza ko Ubwongereza bushobora gukena mu gihe bwova muri uyu muryango wa Burayi. Ati igihugu ubu kirakomeye kandi kiratekanye bivanye n'uko kiri kumwe n'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu itariki 23 niho abanyagihugu b'Ubwongereza bazohamagarirwa mu matora yo kwemeza canke guhakana ko igihugu cyabo coguma canke cova mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Burayi. Hano muri Amerika, abasenateri ba Leta Zunze za Amerika bo mu mugambwe w'abademokrate basaba bagenzi babo ba Republika biharije inama nshingamateka ya Amerika kwemeza itegeko rigena amafaranga ashika umuri ya ridi nigiche nibichi chenda vya madurare yoko urugwanya umugera wazika wateye muri Amerika uwa senateri baba demokrate bidogera abagenzi babo baba republika ko bariko barakwega maguru mugihe abanyamerika bashika amajana umunani bagera miwe n'uyo mugera harimo abakenyezi 89 bibungenze ariyo bagera miwe cyane leta ya president Obama yatangaje mu ndwi irangiye ko ishobora kubirikora ku miliyoni 510 z'amadolari yari agenewe kurwanya ikiza Ebola mu guhangana n'uyo mugera wa Zika abategetsi b'umuvyo amagara y'abantu aha muri Amerika baremeje mu ndwi iheze ko abakenyezi bibungenze banduye uwo mugera wa Zika bavyara abana bafise imitwe mito babasaba kwirinda kuja mu bihugu byo muri Amerika y'Efo aho mugera wandurutse. Ibiganiro byo kugarukana amahoro byari bitekanijwe hagati ya leta ya Syria n'abayirwanya ejo ku munsi wa mbere i Geneve mu Busuwisi ntivyabaye. Intumwa y'ishiramwe mpuzamakungu ni akaba ari nawe muhuza muri ibyo biganiro Stefano Domistura yamenyesheje ko abarwanya leta ya Syria bunguruje ibyo biganiro aho bagiriza leta ya Syria kutubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara. Impande zose uko ari zibiri zamye zagirizanya guca kubiri n'ayo masezerano muri aya mezi abiri aheze. Uwo muhuza wa ONU amenyesha ko ibiganiro kuri Syria bizobandanya kandi abarwanya leta bashobora kuguma i Geneve mu Busuwisi baganira ku tubazo duto duto tujanye n'ubuhinga. Mistura yamenyesheje ko hashobora kuba ibiganiro bitari bike imbere y'uko bashika ku masezerano yo gushinga leta mfatsa kibanza no gutunganya ibwirizwa shingiro rishya hamwe no gutunganya amatora ashingiye kuri demokarasi.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'inkuru Ijwi rya Amerika ryatangaje ku cyumweru nejo kuwa mbere mu gitondo kubijyanye n'abategetsi bahagarariye imiryango n'imishinga mpuzamahanga mu Burundi, hari bamwe mu bantu bakurikira ibiganiro byacu bumvise ko u Burundi busaba abambasaderi b'ibihugu byahagaritse imfashanyo ku Burundi gutaha iwabo. Bifuje rero gusobanukirwa n'ibyo Vice President wa mbere Gaston Sindimwo yatangaje. Twongiye gusaba Vice President Gaston Sindimwo gusobanura kurushaho abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi yavugaga abaribo. Ni kuri mikoro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inashaka kumenyesha urundi namakungu ko twebwe tavuze abaserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi ko abo bari kumirimira misi yose kandi bariko barakora. Ntitwavuze kandi amashyirahamwe asanzwe afasha muri hospitali humanitaire abariko barakora. Twavuze amaproje ibihugu byabo byafashe ingingo yuko bahagarika imigendere n'igihugu cyacu cy'u Burundi, bakaba barahawe viza zo kuza mu Burundi baje gukora muri ayo mapa. Haciye amezi angahe atanu canke atatu batagikora. Kuvuga rero amaviza twabahaye kugira baje gukora ngaha mu Burundi nacyo bakiyafitiye kuko barahagaritse akazi. Twabasaba yuko ubwa mbere ko bokora bagasubira ku mirimo yabo yabazanye, badashoboye gukora naho bagasaba viza ingenzi kuko bica bitwa ko ari ingenzi kuko kuva mu gatondo gushaka umugoroba nacyo bariko barakora. Turasaba yuko bosaba viza z'ingenzi.
Abo bategetsi batwara ayo maproje ni bande?
Bono bakaroreyo hariyo CTB, hari abandi n'abandi benshi bugaye ibiro ibyo byabo bikaba byarugaye. Bavuga yuko i Burundi basabye yuko ibyo byabo byugagwa. Nimba byugawe rero ntitubona icyo ariko barakora mu gihugu cyacu.
Mu gihe muvuze abandi bakozi baba bakorera ibihugu byahagaritse imigendane yavyo n'igihugu cy'u Burundi, abo ari bande?
Twe twavuze amashyirahamwe yazungise amaproje ngaha mu Burundi nagwa karoro nka CTB canke ayandi mashyirahamwe bafise amaproje ngaha mu Burundi bahagaritse. Ariyo proje yariko iragerageza gukora umwavu anglais organique n'ibindi bahagaritse akazi. Abo rero twabahaye amaviza yo kuza gukora ibyo bikogo. Igihe rero ibyo bikogo batakibikoze nuko bosaba tukabaha viza ingenzi atari uko bagatahuka kuko ntashobora ikora kora ngaha cyose tuhava twita ko abayisiraeli ngaha
intambwe leta y'u Burundi iriko irakora kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu yifuza byo shikira abo batetse batwara ama projet batakigira akazi nkuko muvuza mu Burundi ingingo muri ko murafatana nzihe kugira ngo muranguruye mugambi
ntangingo twari bwafate mugabo ni kwari kubavunira kagohe kugira ngo bikubita gashi baje ku mirimo cyanke bahitemo kimwe muri ivyo mugabo cyo turaba amazu bahora bakoreramwo ko twoyashiramwo abakozi ba leta ubuzi bwa leta kugira ngo ayo mazu nticaro kunyene hanyuma aho bazoshakira bazoza cyanke tuzobonera abandi bashobora kuyikora
inyuma yaho umutangaje amajambo ari abategetsi bari no mugambwe ipona batangaje ko mwoba mu gutangaza amajambo mwoba mwiyobagije cyangwa imutazi amasezerano ya Vienna yagenga imigendanire hagati y'ibihugu abo batetse mubabwirike
abona bihenze kandi nsaba umugambo y'agasikana y'Iprona nibaza ko mwobitukundi kuko hari ibindi byemeza yuko ataho bari kandi nshaka kubivuga ko byinshi iyo nima nabivuze nabivuze nk'umukigacambe cy'umukuru w'igihugu nshobora kufata nkafatisha ijambo mbona ibereye ku gihugu cyacu cy'u Burundi abo bavuga ngo ibya Vienna cyangwa iki bakavuga ngo twavuze abaserukiye ibihugu byabo ngaha mu Burundi nababeshi bayo mu kuvuga bayo babanza bumvirize ibyo umuntu yavuze navuze ama projet navuze aba ambassadeur kuko ambassade zose ziri ngaha iriko zirakora kuri kwani icyabazanye ibi nitukirukana abantu bariko bakora icyabazanye nayo ma projet cyasaba ko yoja ku murimo wabazanye hako baguma bayerera mu kibazo cya Bujumbura
Gaston Sidimo vice president wa mbere w'Urundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
ndagushimiye nawe Frederic Ngundikije turacyari mu Burundi imiryango irenga 35,000 mu ntara eshatu z'uburasirazuba bw'u Burundi yugarijwe n'inzara kubera imvura yatwaye imirima yabo Minisiteri y'umutekano ifata ikibazo cy'imvura nyinshi nka kimwe mu biteye umutekano muke inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Eroge Wirikaneza
Ishirahamwe PSFS Burundi rimenyesha ko mu ngendo abarirongoye baherutse kugira mu ntara zo mu buraruka bw'igihugu basanze abarimyi n'aborozi bo mu ntara za Kirundo Muyinga co kimwe na Kayanza bugarijwe n'ingorane zidasanzwe muri bo ngo hari imiryango itashoboye kuronka umwavu w'ikizungu wo gutabira abandi mirima iterwa n'ingwara ntibaronka imiti yo gupompa mu gihe hari afite ingorane zo kuronka amahangari yo kubika umwimbu babaronse na cane cane nk'abari mu muceri ariko rero hari abandi batari bake bafite ingorane zisumbirije abo nabi mirima yahuye n'ibihuhusi vy'imvura urubura hamwe n'imyuzurira Odette Nzeyimana arongoye ishirahamwe PSFS Burundi
twa tumaze kuronka ibiharuro vy'imiryango ishika ku 32,000 n'amajana hejuru mugabo hariho n'ibindi biharuro bakomeje kutugirira turiko turavyegeranya kugira ngo turabe kuko abantu bose usanga batababaye ku rugero rumwe imiryango 32,000 bugarijwe n'inzara aho ivyo byari biharuro vyo mu ntara ya Muyinga gusa tutarashira ku ibindi biharuro vyabo mu Kirundo ndo kuhiye imvura yaraguye nabi muzakayanza hose aho hose urumva nta biharuro dufise hariho abandi nabonye rero bateye n'imbabazi no gusumba batagira ico bafungura kubera bahuye n'ibibazo bitandukanye hano uvuga ikibazo c'imvura ikomeye cyane yashoboye gutwara imirima no mu Kirundo narabonye hari hahatwawe mugabo cyane cyane ahantu no uvuga aho gutabariza ni ku musozi wa Gasave muri komine buhinyuza mu ntara ya Muyinga aho hari imirima yatwawe gose bigaragara ko abanyagihugu bari mu kangara tete atacu bafise abandi bariko barasoroma n'umukubi bo bataco bafise bashobora gusamisha umutima niko no bivuga
ikibazo c'imvura nyinshi yaguye kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze gifatwa nka kimwe mu biteye umutekano muke mu Burundi ivyo umushikiranganje w'umutekano yabivuze mu ndwi iheze ariko ashikiriza ingene umutekano wari wifashe mu mezi atatu ya mbere y'uwo mwaka arenga iyo me bunyoni yatanze bitigiri by'ivyononywe n'imvura harimwo n'abantu bahasize ubuzima
abantu bagera kuri 28 bapfuye kubera imvura n'imiyaga batandatu baratwawe n'umwuzurira babiri bakubitwa n'inkuba nayo 87 barakomeretse hari n'ibitungwa bitari bike harimo inka harimo intama harimo impene n'ibindi bitari bike navyo nyene bimwe byatatwawe ibindi bikubitwa n'inkuba mu mihingo itandukanye harasambutse n'amazu agera ku 1,600 amashure arenga 17 ibitarugwa 29 amashengero 6 hari n'imirima itari mike nayo nyene yononekaye igera ku mahektare arenga 28 amabarabara ku buringanire bw'ibirometero 5 arabomagurika ingomero z'umuyaga nkuba 2 zirabomoka ibitarugwa 9 birabomoka
umukuru w'ihuriro ry'amashyirahamwe y'abarimyi n'aborozi PSFS Burundi abona ko umuti wa mbere n'imfashanyo bikwiye gutangwa n'abarundi bonyine ubwabo naho n'amashyirahamwe mpuzamakungu atosigara inyuma.
Igituma mvuga ko abarundi aribo bakwiye kubanza kunyaruka guseruka ku babanyi babo ubwa mbere ubunyene niho bari kumwe, hanyuma iyo bashigikiranye hagati yabo bikomeza ubumwe, bikomeza ubucuti, ariko cane cane kandi niyo mfashanyo yihuta ibiri hafi gusumba iyo umuntu ari karasaba hijyano hino. No tanga karorero nko mu mwaka w'2005 aho hari ibibazo bikomeye cyane, abantu bapfa abandi bahunga ugasanga umuvyeyi arataye abana arahunze. Ndibuka nko karorero kambabaje cyane, umuvyeyi w'umukenyezi yafashe umwana wiwe aca yiyahurira mu ruvubu, hama ubundi nabo bamumanura yamaze kwimanika. Rero nkivyo ntibijyari bikwiye kubanza gushika kuko aba banyi bose ntibabashonje ku rugero rumwe. Uwo rero iyo nkukuri tacye mu murima wiwe no mutera kamo agarukire kuri mugenzi wiwe, hama nabandi bose bari ngaha mu gihugu baje gukora ibikorwa by'iterambere nk'aya mashira hamwe mpuza makunga ari ngaha mbere n'amambasade yuba ari ngaha nabandi bose naho ni
ivyigwa vyagizwe n'abahinga mu bijanye n'ibirere n'ihindagurika ry'ibihe vyerekana kwimvura nyinshi yatanguye kugwa mu kwezi kw'icenda umwaka w'2015 ishobora gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko imiryango igera ku 191 ishobora gushikirwa n'ingaruka mbi z'imyuzurira. Icyo gihe yamenyesheje ko leta ikeneye imfashanyo z'amadolari y'Abanyamerika agera ku miliyoni 15 kugira ngo igarukire kubahuye n'abazohura n'ingaruka z'iyo myuzurira n'ibihuhusi. Iruhande y'uburyo ishobora kwegeranya yonyine ubwayo. Eroje Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tujye noneho mu Rwanda. Urubyiruko rufite hagati y'imyaka 15 na 24 rurasaba leta ko yarubonera ibigo byihariye rwakwifashisha ruhabwa amakuru hagendanye no kuringaniza imbyaro. Urwo rubyiruko ruvuga ko kugana ibigo nderabuzima birutera isoni. Umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi yaganiriye nabo yasanze ku kigo cy'urubyiruko ikabuga mu mujyi wa Kigali.
Mibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare cyasohoye mu mwaka w'2014-2015 igaragaza ko urubyiruko rukoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro. Kikegeranyo kigaragaza ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 19 abangana 35% n'ibice bitatu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Kikegeranyo kandi cyerekana ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 20 kugeza kuri 24 bo abangana 47% n'ibice 4% nabo bakoresha uburyo bunyuranye bwo kuboneza urubyaro. Dr. Nzabonimana Seti impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere muri Minisiteri y'Ubuzima avuga ko Minisiteri akoramo yashyizeho uburyo urubyiruko rwakwifashisha kugira ngo rwirinde inda zitateganijwe ndetse no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyi mpuguke ivuga ko urubyiruko rutangirira ku myaka 10 kugeza kuri 24 ko byagaragaye ko urubyiruko ruri muri iyi myaka rujya rutwara inda zitateganijwe.
Aha ngaha urubyiruko rukaba rwemerewe gukoresha kuko imwe n'imwe mu miti yibunda yisanzwe ikoreshwa n'abakuru angana abakuru byo kuba kenshi rukoresha imiti y'igihe gitoya, anavuga nk'agakingirizo akanoneho n'indi miti nk'ibinini by'amoko atandukanye. Hari ibinini banywa buri munsi ariko hakaba n'ibinini tuzi umuntu anywa yamaze gukora imibonano mpuzabitsina, akenshi akaba ari nk'ikinini kimwe cyangwa bibiri kugira ngo adasama. Nkorora rushinge rw'amezi atatu na rwo ruhari ku buryo bashobora kurukoresha, ariko hakaba n'abandi bake usanga bakoresha ibinini banywa buri munsi ndetse n'urushinge rw'amezi atatu.
Leta yashyizeho ibigo by'urubyiruko bifasha urubyiruko mu kubaha inama mu byerekeranye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Madamu Kamunana Epifania ni umujyanama mu kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga avuga ko urubyiruko bakira akenshi ruza rutaje gushaka gahunda zo kuboneza urubyaro, ariko baza nanone bafite ibibazo bijyanye n'ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Ashobora kudahaguruka mu by'ukuri avuga ngo ngiye kuboneza urubyaro hariya mu kigo cy'urubyiruko, ariko akazanwa n'ikibazo nari kigendanye no kuboneza urubyaro ugahita rero umwinjiza muri za serivisi dutanga hano. Ahubwo serivisi zo ni nkeya ukurikije uburyo babyitabira rwose. Hari n'igihe baza nanjye sinshobore kubaha serivisi kuko ndi umwe, bishobotse twaba benshi kugira ngo tube twabaha serivisi ari benshi cyangwa n'ibigo bikiyongera bikarenga wenda kimwe cyangwa bingahe mu karere ku buryo naho muri buri murenge hajyamo ikigo.
Si abantu benshi biyumvisha ko umwana w'imyaka 14-15 cyangwa 20 akoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, ariko abo nasanze ku kigo cy'urubyiruko rwa Kabuga babwiye Ijwi rya Amerika ko iki kigo cyagiye kibafasha gusobanukirwa ibintu byinshi binyuranye batari bazi mbere.
Muri cya gihe uteganya ko umukobwa aje kugusura uza hano ugasaba ubufasha akabasha kuguha za prudence nkibuka ko kwikingira biba ngombwa mu gihe kwifata byanze
njewe urabona ko ndwaye ibiheri hari nk'abasore bagendaga bacuka yuko ndyamanye nabo byakira ariko nari naragiriwe inama yuko atari cyo kibikiza kandi imisemburo nyine y'umuntu ibimuri mu mubiri bambwiraga yuko biri bukire nkazana po nziza nyine.
Umujyanama mu byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere Madamu Mukamuna na Epifania avuga ko ababyeyi bakwiye kumenya ko ibihe urubyiruko rurimo byahindutse bagatinyuka bakajya babwiza abana babo ukuri ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere.
Akava ku ishuri rwose ava ku ishuri muri nayini agahitira nayini forumi ati muga mpa agakingirizo bose arakubwira ati gye rwose nkubwize ukuri muganga ntabwo kwifata nabishobora ubwo rero ndashaka mumpe uburyo ku buryo uburyo wenda mpa agashinge cyangwa ibinini ku buryo ntazasama ariko kwifata ntabwo nabishobora.
Ubwo ni umukobwa nagute
muri ya myaka hagati ya 15 na 24. Urumva umubyeyi kubijyanye no kuboneza urubyaro byo kuvuga umwana yanyoye ibinini cyangwa yafashe urushinge mu by'ukuri ntabwo yabishyikira. Ariko nanone ikigaragara cyo nuko ababyeyi batazi ko abana kuri iki gihe bakora imibonano mpuzabitsina kurusha n'abashatse. Nanjye mbagira izo nama ari igihe abimbwira nkava mu kazi kanjye nkiyambura umwambaro w'akazi kanjye yabivuga nkahita mvuga nti dore akagahungu kangana n'uwanjye kaje kusaba udukingirizo. Ubu n'uwanjye wasanga hari nawe yatavuye ku ishuri agiye gusaba udukingirizo. Ariko icyo tugomba kumenya ababyeyi ni uko abana imibonano mpuzabitsina barayikora ahubwo tugomba kwishyira muri wa mwanya bahora badukangurira n'abayobozi bo kumenya abana.
Usibye ibigo by'urubyiruko bimaze kugera kuri 17 mu gihugu hose, leta yateganya gushyiraho icyumba cyihariye muri buri kigo nderabuzima cyaje gifasha urubyiruko. Ibi byumba biteganirwa ko byajya bikoreramo abaforomo bakiri bato, urubyiruko rudatinya ndetse urubyiruko rukanashakirwa iminsi yihariye urubyiruko rwajya rwakirirwamo kugira ngo birinde guhuza n'abandi baturage basanzwe babagana ikigo nderabuzima. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi ry'Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Haheza amezi indwi ku itariki 29 z'ukwezi k'umunani, abayobowe impande zibiri zitana mu mitwe muri Sudani yo mu bumanuko, President Salva Kiir na Riek Machar, bataye igikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano yamaze amezi 20 mu gihugu. Kuva ico gihe izo mpande zombi zararenze kuri ayo masezerano inshuro zitari nke. Ubwavuba hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, igihe igisirikare cya Leta cagira igitero mu gice kiri mu minwe y'abagwanya Leta, naho ico gice cyari kiziririjemwo ugutana mu mitwe hisunzwe amasezerano yo guhagarika ingwano. Ingwano yo muri Sudani yo mu manuko imaze hafi y'igice cy'igihe igihugu cyonye n'ubwacyo kimaze. Ingwano yadutse mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013, igihe President Salva Kiir yagwanira ubutegetsi na Riek Machar ayoboye abagwanya Leta yigeze kuba icegera cya President. Ingwano yasubiye kuvyura ikibazo cy'ubwoko hagati y'abadinka bo kwa President Kiir n'abanuer bo kwa Riek Machar. Abantu 2,000 barishwe, abandi barenga 2,200,000 barava mu ngo zabo, mu gihe benshi bahungiye mu bihugu bibanyi vya Sudani yo mu bumanuko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari yamirije ibitero biherutse kuba vyakurikiye iyongerezwa ry'inteko za Leta n'ibikoresho vya gisirikare mu karere ka Wao. Ivyo bikiye kubiri mu buryo bugaragara n'amasezerano yo guhagarika ingwano ategerezwa gukurikizwa mu gihugu cose yumvikanywe ko n'impande zose zayateye ku igikumu. Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za America Mark Toner avuga ko bemera amakuru yizigiwe bavuga ko abagwanya leta nabo bafadikanije baherutse gutera inteko za leta n'abasivile muri ako karere amenyesha ko biyamiriza ibikorwa nk'ivyo bikiye kubiri n'amasezerano y'uguhagarika ingwana. Leta zunze ubumwe za America zisaba impande zose gutorera inyishu amatati ahari bikiye mu biganire. Ibibazo kubijanye no gushira mu ngira amasezerano y'uguhagarika ingwano no kwegeraniriza inteko mu bibanza bitegekanijwe vyotegezwe gushikirizwa commission ijejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'uguhagarika ingwano n'ubundi buryo bwategekanijwe mu masezerano agenewe gutorera inyishu intambara yo muri Sudani yo mu manuko. Uburyo bwa gisirikare ntibuzotorera inyishu ingwano iri muri Sudani yo mu manuko. Amerika isaba impande zose kubahiriza ivyo ziyemeje vyo gushira mu ngiro ingingo z'amasezerano y'amahoro.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloyse Bigirimana agiye kubageza incamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije, leta ya Somalia imenyesha ko igitigiri kinini cy'abasize ubuzima mu bwato bw'ibiye mu bahari Mediterane buvuye muri Misiri buja mu Burayi cyari kigizwe n'abanyesomalia benshi. Umwe mu barokotse yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ubwo bwato bwarimwo abantu bashika amajana 510, abanyesomalia nibo bari benshi barenga amajana 3. Iyo mpanuka yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 yamara yavuzwe ubwa mbere muri radio BBC yo mu Bwongereza ku muhingamo wo ku munsi w'Imana. Inteko zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abarwanyi b'abakirde bitwa Peshmerga barwanira mu buraruko bwa Iraq baragabye igitero cy'indege ya kajugujugu cyahitanye umukomanda w'abarwanyi ba Leta ya Kiisilamu hamwe n'abamucungerera ubuzima. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano babo barwanyi b'abakirde amenyesha ko Salman Abd Shaib Al Jaburi yiciwe mu modokari yahitwa Hamani Ali mu manuko bw'igisagara cha Mosul. Gushika ubu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika ntacyo buravuga kuri ico gitero. Mu Bwongereza naho umutegetsi mukuru mu bushikiranganje bw'igiga cha leta George Osborne amenyesha ko mu gihe Ubwongereza bwova mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya cyo bari kosha rikomeye rikozwe n'ico gihugu. Yiganiye ikinyamakuru BBC cyo mu Bwongereza kubwongereza bushobora gukena mu gihe bwova muri uwo muryango wa Burayi ati igihugu kirakomeye kandi kiratekanye bivanye n'uko kiri kumwe n'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu itariki 2023 n'uyu mwaka niho abanyagihugu b'Ubwongereza bazohamagarirwa mu matora yo kwemeza canke guhakana ku igihugu cyabo coguma canke cova mu muryango wa Burayi. Abasenateri baha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo mu mugambwe w'abademokrate basaba bagenzi babo b'aba Republika biharije inama y'abashingamateka muri Amerika kwemeza itegeko rigena amafaranga ashika muri yaridi n'ibice 9 by'amadolari yo kurwanya umugera wa Zika muri Amerika. Abo basenateri b'aba demokrate bidogera bagenzi babo b'aba Republika ko bariko barakwiga amaguru mu gihe abanyamerika bashika amajana 8 bageramiwe n'uyo mugera harimwo abakenyezi 89 bibungenze bageramiwe kurusha abandi. Abavuga muri Siriya ibiganiro byo kugarukana amahoro byari bitekanijwe hagati ya leta ya Siriya n'abayirwanya ejo ku munsi wa mbere Geneve mu Buswisse ntivyabaye. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni akaba ari nawe muhuza muri ibyo biganiro Stefan Mistura yabeshije ko abarwanya leta ya Siriya bunguruje ibyo biganiro aho bagiriza leta ya Siriya kutubahiriza amasezerano.
Urakoze Haroyize Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.